или Мисбуди Америка. Ijwi Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu kinini no mu kinyarwanda Washington DC mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 na metero 20 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice 3 mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse vewa radio yacu hamwe no ku kibanza cacu ca internet ari adresse yaho wezi 3 akaburungu radio yacu veo akaburungu com wa mwanya w'ikiganiro muri sanga
muri sanga ni ikiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri commune giteranye aho bitatu
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ngoye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi, saa 10.
Inama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango w'ibihugu bya Afrika yabaye ku munsi w'Imana itariki 10 z'uku kwezi kwa kabiri ya Addis Ababa ku mugwa mukuru w'igihugu cya Ethiopia. Umuyobozi mushasha w'umuryango ku rwego rw'abakuru b'ibihugu muri uyu mwaka w'2019 ni perezida w'igihugu cya Misiri Abdel El Sisi. Inyuma yuko atowe yatangaje ko mu kiringo ci wazobandanya gukora kugira atuma amahoro n'umutekano bikomera kurushiriza muri Afrika mu buryo burama. Kuva uwo muryango ushizweho igihe witwa ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika oyuwa mu mfunyapfunyo mu mwaka w'1963 n'ibihe iryo shyirahamwe rimaze gushika ko mu byo ryari ryishinze n'ibihe bitashizwe ko nibihe bibazo byahabaye nivyo tuvuga mu kiganiro muri sanga. Twatumiye Frederic bamvuga inyumvira yanonoso ivyereke imigenderanire y'ibihugu ari Brussels mu Bubiligi na Lionel Mesha yanonoso ivyereke ubudandaji mpuzamakungu ari muri leta ya California ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika. Batumire ndabaramukije.
Amahoro neza.
Amahoro.
Twitegereje umuryango w'ubumwe bwa Afrika kera yitwa ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika oyuwa ubikaba ari Union Africaine. Muri rusangi muravye ukugene iryo shyirahamwe rikora n'iryaje imbere yaho umuntu aravye ibibazo byugarije akarere ka Afrika mufatiye no kuri iyi nama ihejeje kurangira aho perezida mushasha yatowe kuyobora iryo shyirahamwe ku rwego rw'abakuru b'ibihugu LCC avuga ko azoshimika ku mutekano n'amahoro. Mubibona gute mufatiye kuri iyo nama? Mutangure Frederic bamvuga inyumvira.
Murakoze. Mbanze ndamute abariko baratwumviriza bamenye ko turi hamwe muri kino kiganiro hanyuma duherekezanya dushike mu mpera yacu. Umuntu rero yishyuye icyo kibazo ejo bundi iyo nama bwa mbere n'inama zisanzwe iba nk'izindi na cyane cyane aho idasa n'izindi nuko kwari ukubisikanya hagati ya Perezida Paul Kagame yari asanzwe arongoye iryo shyirahamwe hanyuma akahereza umuperezida wo muri Egypte mu Misiri kugira ngo arongore ubu iryo shyirahamwe uwundi mwaka. Umwitwarariko wabaherekanye ni umwitwarariko ujyanye n'uko hari umutekano muke mu bihugu byo muri Afurika ruravye ibibazo bingaha muri hagati muri Afurika yo hagati ukaraba muri za Somalia ukaraba muri za Centrafrique ukaza i Burundi ukaza muri Congo ukabona hagati ya Rwanda na Kongo, hagati ya Kongo n'Ubugande, hagati ya Kongo n'Uburundi, atati bagiye muri za Chad hose, muri za Niger, muri Libya, nani wenda gonda konda ndonda kuna ngomere y'uko byose rabona ko kibazo cy'umutekano ni kibazo uyu munsi kiriko kirageramira ubumwe bwa Afrika. Intumbero ya mbere ubumwe bwa Afrika kera kwari kurondera ingene bikora ko ababacinyiza no kuvuga icyo bita decolonization, aha twavuga ko mu bya politike mu bisanzwe ibihugu nka byose byikukiye bikukura bikikura ko bakava amahanga. Indi ntumbero ya kabiri kwari ko bakomeza ubumwe hagati yabo, ubwo bumwe bwarerekanye kubera ko barashoboye gushinga urwo rwego ndetse rwahindutse ko mwabivuze ukava ku kuri ahubwitwa Organisation de l'Union Africaine, uyu munsi de l'Unité Africaine, uyu munsi akaba ari l'Union Africaine, amajambo ni nkamwe ariko icyo baganije kwari ugushyiraho ubumwe, kandi urabona baragerageje kubaho barehana inzego hagati muri bo. Hanyuma ikindi bashaka gushimikira ko kwari uko bagira ubumwe bwa politiki n'ubumwe bw'ubutunzi. Ndabyo ubumwe bwa politiki baragerageje mugabo urumva si ibyo, ariko ubumwe bw'ubutunzi ntibuboneka nka neza. Uyu munsi rero ukaba dutina ne ubumwe bw'ubutunzi bwo buzoza ryari, twaciye hazamo ikindi kibazo kivuye muri Afurika nyene, no kuvuga umutekano muke mu bihugu bitari bike byo muri Afurika.
Ego tubandanye nawe Lionel Lemesha, umushingantahe Frederic bamvuga inyumvira aravuze ko kuvyerekeye ubumwe kubijanye na politike ko bagerageje, ariko kubijanye n'ubutunzi n'ubudandaji kikiri kibazo. Wewe wakurikiranye ivyerekeye ubudandaji, ni ikihe kibazo nyamukuru, ni ikihe kibuza ko ubwo bumwe kubijanye n'ubudandaji n'ubutunzi dibonekeza mu buzima bw'abanyagihugu muri Afrika?
Ego icyo ni kibazo gikomeye cyane, kuko igihe mwavuze igihe oyuwa yatangura, icyo bashigikiye ko cyane kwari ukugira ubumwe n'urunani hamwe mu bihugu, cyane cyane kubera ibihugu byinshi icyo gihe niho byari bikicikukira, ariko hariho ibihugu byari bigifise ingorane mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Hanyuma mu nyuma ariko muri icyo gihe ububasha mu bintu by'ubutunzi ntibari babishitseko cyane, kiretse mu gihe mu myaka 1980 harabaye ibihugu byinshi byaragize ingorane mu nzira z'ubutunzi. Hanyuma mu myaka 1980 haratera n'inzara mu bihugu bitari bike muri Afurika. Icyo gihe rero niho baca batangura kugira imigambi y'ukwiyumvira ukungene bogira iterambere, hanyuma bagafashanya. Ariko harabaye inzitizi zikeyi kubera uravye ukungene Africa Union ukungene amahera bakoresha y'imigambi kungene bayaronka ava mu mahera ibihugu bitanga. Rero ugereranya African Union hamwe na n'ishirahamwe ry'abanyaburaya, ishirahamwe ry'abanyaburaya icyo barushije nuko bari barafise banki ijejwe kuzana ubutunzi mu bihugu bya Buraya mu nzira zo kuronderera akazi abanyagihugu babo, hamwe n'ukongereza ubutunzi bw'ibihugu byabo. Iyo banki rero ntikoresha amahera y'ibihugu by'abanyaburaya, ahubwo isaba amadeni ku isoko mpuzamakungu aho amadeni agirirwa, hanyuma ayo madeni akaba ariyo bakoresha muri iyo migambi. Icyo kintu rero nicyo ishyirahamwe ryo muri Afurika batagize ico gihe, ariko uravye mu mugambi mushasha bashizeho wa w'ibihumbi 263 barashiramo ko uyu mugambi azoba bawushitseko. Icyo rero nicyo cyabaye intambamye mu nzira zo gutunga.
Reka turaza kukibandanya icyo kibazo, turakibandanya cerekeye uburyo umuryango w'ibihugu byo muri Afrika ufise mu kurangura imigambi yawo. Reka tuze ku mirongo ya telefone dufise Emmanuel. Emmanuel, uratumva?
Ndabumva, ndabumva.
Irindi zina huri kibazo intererano?
Kwa Emmanuel Musanga fura mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Nyanza.
Mufise kibazo icyumviro?
Icya mbere, ndabanza gushimira umuryango wagiye ukenewe, uretse yuko intego nyinshi zawo zitari zagerwaho. Hari communication y'ibihugu bya Afurika ikiri hasi, gusa buhahirane ntabwo twibaza impamvu twajya muri Europe, twajya muri USA n'ahandi kuba twashaka ibyo twagakuye muri resource yacu nk'Abanyafurika. Aba rero igitekerezo cyanjye cyangwa se n'ikibazo nabaza nibaza ngo se nk'iki kinyejana turimo muri tekinoloji nk'amateka y'Afurika tuzi colonized n'ibihugu byinshi byo muri Europeani, ese ubukoloni buri noneho mu rwego navuga ngo ni tekinoloji, ninakora icyo igihugu kitwa Afuru kuri njye kinsaba sindi bubeho. Nkibaza ngo iki cyo nk'abayobozi batandukanye b'uyu muryango ndetse n'abakuru b'ibihugu bya Afurika byo barabitekereza nk'iki? Murakoze.
Murakoze. Umwishure Frederic.
Numvise ikibazo, ni ikibazo gihambaye cyane. Ubwa mbere kuri iki kintu cy'ubutunzi maze nshimikire icyo kibazo kimwe na numvise kitavuzwe. Ikibazo cy'ingene ibi bihugu byinshi urabona harimo byinshi bitwarwa n'ubyatwarwa n'Ubufaransa, ibindi Bwongereza, Bubiligi, Budagi n'ibindi. Kuva mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'icyenda aho rwa ruhome rwo muri mu Budage busenyukiye, harabaye intumbero nshasha. Amafaranga yahora ahabwa amaleta araza guhabwa amashyirahamwe ama multinationale rede icyo bita rede multilaterale. Ayo mafaranga, aya mafaranga menshi yaje muri ibyo bihugu mugabo uravye ingene yakoreshejwe, ntiyakoreshejwe icyo yabwirizwa gukoreshwa. Usanga ayo mahera yagiye mu kazi k'abantu cyangwa yagiye mu mirimo y'umuntu, kandi ibyo bihugu byo muri Afurika nta na rimwe byigeze bivuga biti enda kubyanga abanyagihugu bacu batera imbere, ayo mafaranga tuyabahe baheze batera imbere. Wasanga ari abantu batwara biteza imbere. Icyo ni ikibazo kitigeze kivugwa ngo kije habona kandi gitorerwe umuti. Kuri ibibazo bya tekinoloji uyavuze, urumva uyu munsi bya tekinoloji uburyo bukoreshwa cyane muri tekinoloji buva mu bihugu by'iwacu, kandi ubwo buryo burajyanwa bugahingurwa, hanyuma bagaca batuzanira tugacika isoko, ari twebwe twabwirizwa kuba amahinguriro tukaba n'isoko. Urumva rero tubara dusimba igice kimwe cyo kujya gukoreshwa nk'abakozi kujya mu turonko akazi, kandi dukorera iwacu, hanyuma ibyo bintu bishoregwa iwacu byombi bishoregwa no hanze. Urumva icyo ni kintu mbona uwo muntu avuze gihambaye cyane, kandi abakuru b'ibihugu muri Afurika baburizwa kwitwararika rwose. Ni kuki mu by'ukuri uburyo bubi iwacu mugabo ugasanga ducika isoko gusa, kandi ugasanga ahubwo kugira ngo babitware babitwara kuko aya maleta bagerageje kuyavuna inkokora kugira ngo babitware atacamira. Afurika rero abakuru b'ibihugu babwirizwa kwicarira kukuntu ubutunzi Afurika ifise babwirizwa kubukingira, hanyuma bagereza bakaganira nabo banyaburaya ingene bwo butunzi bwo bwanira ingene kugira ngo bugirire akamaro Abanyafurika, hanyuma nabo bantu babukenera muri ibyo bintu barimo barahingura by'isi baje babikorera iwacu badufasha, hanyuma baze tuganire nk'abangana bataza kutunyaga mu bundi buryo, bica bituma koko baguma bari hejuru yacu kandi twitwa ngo twari twikukiye.
Yego. Dufise kandi Thomas uratwumva? Allo? Thomas uratwumva?
Ndabumva.
Watubwire irindi zina naho hamagabiri?
Ndashimiye Ibujumbura.
Ufise kibazo ubaza batumire canke icyumviro uterera?
Yewe ni kibazo kivanze n'icyumviro kuko turaje imiryango myishirashingwa kazaho uno munsi ngo ni umwe bwa Afrika ngo ni ngo ni bwa Afrika y'ubuseruko ariko ubirade intego nyayo ugahura umenga no kwihegeraniriza ubutunzi gusa abategetsi mugabo ugahura ntibitaho iterambere ry'igihugu muri rusange. Iyo twagomba tubaze tuti none iterambere babona bariko barakurikirana irihe mu gihe hashobora kuba nk'igihugu kiyatera nk'akadurubaye ku kindi gihugu kikajabukana n'abasirikare mu kindi gihugu cyangwa kigateza umudurubaye mu kindi gihugu cyangwa akazana n'ibintu by'inzankano hagati y'igihugu n'ikindi mugabo ko karere ugahura nacyo kabivuga ko kubwira gasukemo marisi. Nari nzi yuko umuntu yabaye nk'umushinga ntahe mu rugo ategereza kwa mama abana biwe bariko baracanamo. Rero ahanini ndi kumvuga ntumbereza ku kibazo cy'u Burundi n'u Rwanda hama hari indoge amajambo guterana amajambo buri mwanya mugahumenga akarere ka Afrika guseruko ino Afrika yenu kamenga byose ntacyo bayivuga ko twe duca tubona umenga iyo miryango ahubwo ni nk'isoko abanyaburaya bacamo kugira birondere ubutunzi muri Afrika twe niko tuca tubibona.
Murakoze, reka Lionel abishure.
Ego, murakoze cyane kuri icyo kibazo mumpaye. Ego, mu nzira z'ubutunzi ikintu nyamukuru cyama gikomeye ni amahoro n'umutekano. Mu bihugu byose iyo hari amahoro n'umutekano niho ibikorwa biboneka n'umuntu afise icyiyumviro agashobora kugikora mu mahoro. Kandi hamwe n'abagwiza tunga icyo ni kintu baraba kuko ahantu hari amahoro n'umutekano harazimbuka kugira urudandazwa. Iyo igihugu icyarejo cyose ku isi kigize intambara cyangwa kikagira umutekano muke ibintu birazimba cyane ku makompanyi yazanye imitahe yabo kuko amasiranse yabo araduhuka ku buryo ntibashobora kuhakorera. Ibyo nabyo bigaca bizana ingorane nyinshi gusumbya kuko y'amahera ataje ubukene buraza hanyuma y'ubukene buje ingorane ahubwo zica ziba umurengera iyo hari ingwano igakomera. Ikintu gikuru ni uko abantu aho bari hose bakwama biyumvira umutekano, kwiyumvira gukorana hamwe, reka nayo mashyirahamwe nayo ukunge nakora arongera agasonera n'ukungene imibereho y'ibihugu ku buryo hari ibyo amashyirahamwe ashobora gukora ariko kugira abishike ko ibihugu biteza kubifasha navyo. Ibihugu si ibihugu gusa ariko n'abanyagihugu. Iyo nk'igihugu cy'ubumwe bwa Afurika iyo bavuze ubumwe bwa Afurika aho ni ku ntumbero nini, ariko ikintu gikomera hatangura ubumwe mu miryango y'abantu, hatangura ubumwe mu bantu. Abantu iyo hari ubumwe mu gihugu abantu bakorana hamwe bafashanya bacungiranira umutekano ntihagire ugira ingorane cyangwa ugirira ikibuyundi. Aho niho igihugu kija hamwe hanyuma abantu bagakora imigambi iteza imbere bose. Icyo kintu kikaba ari kintu gikomeye cyane ibihugu bikwiye kuza biriyumvira, ariko cyane cyane si ibihugu, ni cyane cyane n'abanyagihugu. Abanyagihugu icyo kintu ni ugufatana mu nda abantu bakama baharanira amahoro. Ntibyoroshe guharanira amahoro ariko ni ikintu umuntu wese aba ari ahari hose ateza kuguma yiyumvira kubera nicyo kizana n'ubutunzi.
Murakoze. Dufite kandi Desire irindi zina ahuri?
Ni Mukundwa, ndi Bujumbura.
Ufise ikibazo, ufise icyumviro?
Yego, ni icyumviro kigomba kuba kimo n'ikibazo.
Yego.
Nagira mbanza nkenguruke ko mwashoboye gutunganya ikiganiro kiryoshye cyane nk'iki, kigomba kugira icyo kigitwigishije nk'Abanyafurika muri rusange n'Abarundi amparitikiriye. ni kuvuga ko ugeregaje kumba Union Africaine n'uva ubumwe bwa Afrika hajyo kuca wibaza ibibazo byinshi mugabo none usahanga no kuvuga niyo igihugu kimwe kimwe gusa ari cyane mbega abatanguje ishyira mu gihugu bwa Afrika byukuri tutariko turabeshanya ihangiro barafite bo barashitse ko uko igituma mbaje gucyo onye ndibaza ati mbega byo biva kuki kaho usanga ibihugu byo muri Afrika abanyine ubwabo aribo bari kwisonga bari kwihangiro ryo gusanga ibyo kononeka muri Afrika abe bajya mu ruhara kandi bumva ko bagize ishirahamwe cyo tuma bagirana imigendere myiza hagize ikiba nabi mu gihugu cy'ankiriya bakagomba gukorana bakarondera umuti ico kibazo mugabo urumva bivuga ku majambo ngo umwe bwa Afrika y'igihugu ragiye n'ibibazo bwabo umwe bipfuza gushira hamwe ugasanga biragorana njambaza rero simbiga none uno munsi mubona iryo shyamwe ry'umwe bwa Afrika rimaze iki ku bihugu bimwe muri Afrika ugiye kunukuraba usanga hari amatati bya politike ugasanga hari amatati aturutse ku biringo abakuru b'igihugu bamwe bamwe usanga bagomba kuba bahagarara ko mugabo ryashira hamwe uyo kuza kujya ngo rifashe gutora umuti ibyo bibazo ugasanga ahubwo mbere ni wari nyayabazana kuko ibihugu bimwe ugasanga bivuga ngo yego igihugu kirigenga mugabo arashitse icyo kintu jere mbona ko aho bazaba barasambaza abantu igihugu cyose cyo kwigenga maze hakaboneka uko gikora kisunga amategeko mpuzamakungu mugabo cigenga kaho cyitwa ngo kiri mu bihugu by'umwe bwa Afrika ikindi naco mvuga nti nokenguruka naho usanga rimwe rimwe ayo mashira hamwe atashora amazi ubunogara nko ishyamba bita sede yawo sede yawo umenga ni igihugu nihenze ni ishyamba igihugu bya Afrika mu burengero turamaze kubona ko iryo shira hamwe ubwaryo ishobora gukora hamwe mu byo muhangiro gishinze turamaze kubona ko umenga ashaka kwishikako ukora usanga abakuru b'ihugu mu byo shira hamwe bigize Kagarama Ruganda ugasanga ibindi bihugu birafatana mu nda bikavuga bati oya uyu mukuru w'igihugu ariko arashinyiza bene igihugu biwe reka tumukebure bibaye ngombwa mbere kashigikira n'abanyagihugu babona ko akubwiye ko ariko bajyana mu nda zitari yo ngombwa kuri igihugu kaku mbega Afrika mu busariko yo nka yoyo imaze icyo ugiye kuraba muri mu bw'umwihariko mwihariko hamwe na Afrika muri rusange murakoze
cyane mu mwishure Frederic
ndamwishure ariko kandi mbanza kwishura warabanje kuvuga mu kanya avuze ati mbega yakora kuma bahindagura amazina ati karabo uburyo baguma barunda nyabo nyene tukaraba induru ziri mu bihugu hagati ati ni kuki atuye hakari u Rwanda n'u Burundi ati ni kuki tutabonye neza tutabumva neza aho ubumwe bwa Afrika buba buhagaze nkaca ndagifatanya n'ikibazo n'ibibazo bya Desire asiguye neza avuga ati none ko mbona ubumwe bwa Afrika buhari haheze iminsi intumbero bwari bufise bwarayikurikije ati mbe none icyo bashaka gushika ko mbona izi nduru za politike zibandanya izifatiye ku mamanda ubwicanyi induru ati mugabo waraba aza sede yawe ukabona ko bafise ingene batumbereza ibikorwa kandi bagakora ukabona ko nkumva bavuze bati umukuru w'igihugu naka namu muri gambi umukuru w'igihugu yarigize ibyo ashaka aratsindwa amatora nyuma agerageza kuyahindura abakuru b'igihugu baraje hamwe bati oya agenda ari mu gacuraba aha muri Congo watsinze siwe atwaye utatinze ku mayeri bose babibonye ndetse nubwo n'abakuru b'ibihugu muri ubwo bumwe bwa Afrika bari bafise urugendo rwo kujayo bumvise batanzwe mwese ntare rayibuzwa nshingiro baca baraheba bararekerana aho kubandanya inzira bari bafise bisigure yuko nk'uko uyu muntu uyu Desire abivuga mu by'ukuri bari n'ibibazo cyane cyane ngaha muri umwe muri kano muri ibi bihugu byo muri aka karere ibi bitanu bitandatu byari bihari uyu munsi kandi birasaba kwinjira ibibazo n'ibihe nuko ibihe by'amamanda barabitinya kubikora kubera ko bose baravuga ngo reka ngo dusonere nyingene ngo bariko imyaka bariko barigenza muri icyo gihugu ngo batugire ngo tubareke ngo bigenge mugabo ko kwigenga ugasanga nibyo bizana izo nduru mu bisanzwe bari hamwe kandi nk'uko yabivuze babwirizwa kwicara bakavuga bati ibi bintu wowe na kuri kuragira bizotuzanira akarambaraye natwe urabona nko mu Burundi habaye induru urumva Tanzania nk'impunzi, Rwanda ronke impunzi, Uganda boronke impunzi, Kongo ronke impunzi, Zambika ronke impunzi z'abarundi. Kubera iki? Kubera ko abyo bihugu byose kandi buri muri bwa bumwe bwa Afrika kuki baticara bati igihugu cy'amakiza n'induru imyaka yose reka turabi gituma biva kuki bakiga icyo gituma bakagitorera umuti bakacega mikangavu abanyezi muri EAC uribuka ko mu mwaka w'ibihumbi icyenda na mirongo icyenda n'umunani mwaka w'ibihumbi bibiri urabona Nyerere akiriho nta EAC yari bwabeho ariko kubera ijonja ryiwe yaratufashe gutora umuti ikibazo cy'i Burundi turaronka amasezerano yagize akamaro yerekanye yuko by'ukuri amasezerano yanje hari hageze ni kuki uyu munsi ubumwe bwa Afrika budashobora gutora umuti w'ibibazo biduhanze ni kuki EAC idashobora gutora umuti ibibazo bihanze ibihugu turimwo kandi abandi barerekanye akarorero ko bishoboka ugasanga rero mu by'ukuri ubumwe bwa Afrika buriho n'ibyo bya politiki birumvikana marafisi cyo bari ko baravuba barakora mugabo urabona ko tukiri inyuma cyane mu kwigora bagatora umuti nyawo ku bibazo bihanze ibihugu bigize uwo muryango kuko baticaye ngo bavuge batinda twicare tutidigadiga twibabaze turabe ibibatwumvirize n'abanyagihugu b'ibyo bihugu rega se kuvuga abanyagihugu abakuru b'ibihugu bose bari baboza barahura niba bagirana amankete babaze mu bihugu kanaka ingene abanyagihugu babibona hanyuma baheze bavuge ibyo byavuye mu bihugu n'abanyagihugu umukuru w'ibihugu kanaka akana nyine akumvirizwa n'abanyagihugu n'ibyavuye mu banyagihugu bikumvirizwa
reka tubandanye
imiti ikaboneka
yego dufise ku murongo wa telefone kandi Louis Michel uratwumva
ndabumva muraho
uri he
ni mu Rwanda hagati
ikibazo intererano
na kabazo mfite
yego
ndagira ngo mbone shime African Union kwera ko ari kintu yerekanye zo mu matoro yo muri Congo yarazerekanye kuko bari bakoze inama ziko muri Congo byagiye gusakuza ibihugu byo hanze byatangiye gusakuza bishaka kunyuranya n'abanyekongo ubwabo Kiliziya Gatolika yo muri Congo yari yatangiye guterera hejuru ariko inyafurikani yerekanye ko hagize agakopuro ishobora guhita yenterivena ako ka mwanya ni kudoshapo rero hanyuma hari icyo yongeraho mbabaze muri 1994 twaba dufite umuryango witwaga OIWA organization de l'unité africaine umuryango w'izina bwumviyo nyito ariko muri 1994 mu Rwanda ibintu byabaye hapfuye abatutsi barenga miliyoni inyafurikani ihari kosi koko akabazo bwe ni afrika ne bwa dutereranye akabazo ka kabiri ubu koko ntaga oyiwa niyo mvuga ntabwo dutereranye akabazo ka kabiri buya ni afrika ne no koko izanye ingufu zimeze zite kugira ngo atazagira igihugu cy'umunyamuryango wayo cyongera kuva usenye koko kugwarwa wasenyise icyo gihe barebere murakoze cyane murakoze
murakoze turabashimiye ko ari kibazo cereke ibya politique Frederic mwo cishura muri make
ego rumva ibaraho ryagwa ni afrikene oyuwa yari harya kenda na kane kandi na Nations Union yariho ariko rumva ni kintu cerekana ko mwe nayo mashira hamwe afise intege nke mu gutorera umuti ibibazo ibihugu biba bifise by'umuryango ibyo sivye mbeshere ibintu biboneka uti none iyo ini afrika navuze ati kudo chapo nari mujya kuvuga yuko ahubwo bari bavuze bati twe turagiye hari Kinshasa kuvuga yuko tutemera yuko utatsinza amatora atwara ariko ko urukontinere yacyo yavuga iti uyu nyene Tshisekedi ni watwara kandi bavuze ko hatsinze Fayulu kandi baravuga bati turasanzwe ibyo ni byose bihagarare tuze kuraba ibya bibyo ariko barabirenga ko barabandanye nari yo kujo chapoe ayikuye rero nkavuga nti mujya turabye byerekeye ibikorwa ntawo uvuga ngo ini africaine na ninina ni oyua ngo hari ibintu bitandukanye kanini namazina yahindutse ngaba amapolitiki usanga ari amwe ejo nibaza ko nibuka ko ari ikibazo agatabo bari basohoye kajyanye na politike na demokarasi ngene yo chingimizi biciye ku matora ariko karabyene ako gatabo atabakemeje ibihugu ntibyakemeje kubera ko demokarasi babaza kubera ko amatora asaba yuko abantu bagiye matora abatsinze aribo batwara nubwo batabafise ingufu ingufu zari zikabije igikorwa z'abantu. Icyo ni ikintu kiboneka cyane yuko dufise ibibazo bihambaye kandi kubitorera umuti sindabizi yuko arejo ngira ngo tugenda turatera imbere bukebuke ariko mu by'ukuri sinovuga ngo hari ikintu kiboneka cyahindutse ni nkacyo kimwe uko ibibazo nabariye ko ari byinshi cyo ibibazo by'intambara ibibazo by'indyane mu hagati mu bihugu nibaza by'indyane hagati y'ibyo bihugu ugasanga mu bisanzwe no kubisikanya gusa no kubandanya gusa cyo ndibuka nk'i Burundi ibyo bumwe bwa Afrika bwari bwiyumvira ingene buza n'umutoro umuti unenyeka abasanzwe 5000 ngo kurungika abantu bahinga baza kuturabira ingene ibintu bimeze ariko urabe iyo munsi tugeze twavuga ngo twarateye imbere namba rero novuga ko by'ukuri tukiri mu nzira turacirondera ntiturashika aho twavuga tuti turakomeye nko kwa Buraya urabona nka Buraya abagize ibibazo ubugira iki kugize ibibazo urabona ko bavuga bati ndatwica tuhuba tubaha amahera bagende bakore kugira ngo mu butunzi bwabo ntibutembagare rwose ibibazo byo muri Catalogne muri Espagne urabona ko ngende bagerageje kubyicarira bakagerageza guherekeza kugira ngo bitore umuti urabona ejo bundi iki kibazo kirimo kiraba muri mu Bwongereza bafashe ingingo yo kuva mu bumwe bwa Buraya urabona ingene bari kubaranegosiya baganira kugira ngo barabe ingene batore umuti urabona ngene ubutera bwa buti nako twovamwo ndabona ubutera ngene buhana amajambo n'ubufaransa kubyerekeye impunzi urabona ko mu byufuri ni bibazo bivugwa mu makuru kandi yubahuye baravyicara bakavuga bati inda turamishi yobera
yego dufise kandi sabato Israel irin akwamagabiriye ikibazo intererano
ni intererano cyangwa igitekerezo nuko mujya mubivuga mu Kirundi koko nitwa Sabato Israel ndi mu karere ka Karongi ni mu ntara y'Iburengerazuba mu murenge wa Mubuga hano mu Rwanda
yego
icyo gitekerezo hari ikintu nshimira uyu wavuyeho wari umuyobozi wa Afurika yunze ubumwe nyakubahwa Perezida Afurika y'u Rwanda Paul Kagame washyizeho ikijyanye n'amavugurura y'uyu muryango ari nayo wari watanze icyo gitekerezo wari watanze icyo gitekerezo cy'ayo mavugurura ari nayo akomeje kuyobora kugeza n'ubu ariko hari izindi hari inshingano bari bagombaga kugiraho zijyanye n'amahoro n'umutekano mu bihugu byo kuri umugabane wa Afurika n'iby'ibijyanye n'iby'ubuhahirane n'ubucuruzi kuri umugabane ariko mvuze ku bintu bijyanye n'umutekano nge numvaga baragombaga gushyiraho nk'umutwe w'ingabo uhuje ibihugu byose byo muri Afurika noneho uwo mutwe w'ingabo akaba ari umutwe ukomeye bakawuha imbaraga byaba ngombwa bakanasaba imiryango mpuzamahanga cyangwa n'abira bihugu bikize byateye imbere mu bintu bijyanye n'intwaro uwo mutwe w'ingabo ukaba wagombaga kuba ufite intwaro noneho ukagerageza kubungabunga amahoro muri Afurika bose bakajya batabarana bakarandura iriya mitwe y'iterabwoba urabona nko muri Nigeria uburyo Boko Haram yoretse imbaga yamaze abantu hari muri Somalia uburyo za Boko Haram za Al-Shabaab zagiye zimara abantu no muri za Congo za FDLR na za Uganda iyo mitwe yose mu by'ukuri yagiye imara abaturage ihora yica ibuze umutekano muri Afurika bagombaga kuba barashyizeho umuryango w'umutwe Afurika yose igaterana ibihugu byose bagashyiraho umutwe w'ingabo buri gihugu cyose kigatanga ingabo runaka bakazi imbaraga bakazikoresha bikomeye noneho bakarandura iyi mitwe y'iterabwoba yose iri ku mugabane wa Afurika ariko n'ibyo batabigezeho bivuga yuko uyu muryango wa Afurika yunze ubumwe ufite intege nkeya kubera ko batarabasha gukemura ikibazo kijyanye n'amahoro n'umutekano muri Afurika. Icyo ni ikintu kimwe. Ikindi kintu cya kabiri nashaka kuvuga
muheraheze
ego halo
ego ni munyaruse muheraheze cyo cimviro
ikijyanye ni bari bashyizeho ikijyanye n'isoko rihuza inde ibijyanye n'ingendo za ingendo zitwara abantu n'ibintu muri Afurika kwambukiranya imipaka bagiye mu ndege bira bise Single African Airport Transport Market mbo ariko bigaragara yuko nabyo bitateye imbere kubera yuko igihugu runaka gifite indege ntabwo zemere kujya mu kindi gihugu ubusanga bikirimo imbogamizi kandi byakagombye kuba buri gihugu cyose cyemere kuba cyagira mu kindi kitabanje guca mu kindi gihugu n'ubu rugero ukaba utasho u Rwanda rukarutemere kujya mu gihugu runaka cya Mozambique cyangwa kindi gihugu rutabanje guca muri za Tanzania cyangwa Ibara ndashaka kugira ngo sabe uyu muryango bakireho izo ngendo banoze izo ngendo ku buryo buryo gucyose ku mugabane wa Afrika cyemere kujya mu kindi gihugu mu ndege kitabanje kujya guca mu kindi kigahita cyambukiranya live kigakwa gusibuga icyo cyose muri Afrika
turagushimiye
murakoze cyane
murakoze Sivesi na wenye na dute ya kamo Sivesi watumuwa
na wate ya kamo na anje iti ndera nari nagomba kuwaza nagomba mbaze kwera Mugwanda no Mubuganda no muri Kenya bara huze kugira ngo bagendere kuikaranga muntu ku mipaka none mu Burundi no muri Tanzania ko byagenze gute kubera bataragira icyo cyumviro cyo kugira ngo nabo bagendere kuri karanga muntu kandi gukoresha passport
murakoze mumwishure Lionel
ego me icyo ibyo bibazo byompe ni bibazo byiza cyane kandi barabashigikiye ko ejo bundi mu gihugu cy'Abanyafrika mu bihugu cy'ubumwe bw'Abanyafrika African Union mu migambi yabo y'imyaka 2063 mu migambi bafise nko muri iyi myaka cumi turimo muri iyi myaka cumi hariho umugambi cyane cyane wo kuzana amahoro n'umutekano muri Afurika abona ibihugu bitari bike nyine byo muri Afurika byaratereye ingabo kugira zigerageze kuzana amahoro mu bihugu ngaho muri Afurika mu bihugu byinshi bifise ingorane ariko icyo rero ni ikintu bashaka kongereza yuko bogerageza bagafasha cyane gose mu bihugu byose byaba bifise ingorane kugira kubera amahoro niyo azana ubutunzi iyindi nzira rero bagize bariko mu migambi yabo mu ntumbero yo guteza imbere Afurika hariho ugutwara neza hanyuma no kuzana demokrasi agateka kazi na muntu aho ku bihugu byose byo muri Afurika ariko cyane cyane rwose nukungene bo ibihugu byoja hamwe muri Afurika biriko birakora bikaja hamwe nka kujya ku bihugu bya Buraya kuko ibihugu bya Buraya uravye kungene bija hamwe nkuko babivuze nko hageze nk'ikibazo cy'ubutunzi biraja hamwe bigakorera hamwe byiyumvira ukungene inyungu y'ibihugu byavyo ubigereranya ku bindi bihugu byose byo ku isi urumva nk'iyo bariko baraganira n'ibihugu byo muri Aziya cyangwa ibihugu byo muri Latin America bariko cyangwa Amerika bariko bakorana bakorerana bari hamwe niho bagirana ubutunzi bwiza icyo nacyo kizomera neza kubera nk'ubu hariho amasezerano yabaye Kigali mu bintu by'ubutunzi amasezerano yatewe ko umukomuno azoja mu nzira asaba yuko ibihugu byo muri Afurika vyotangura kugira urudandazwa hagati yavyo kuko uravye mu myaka myinshi urudandazwa hagati y'ibihugu byo muri Afurika ni si runini cyane ibihugu byinshi bishora bijana mu bindi bihugu biri na kure hagushora ku bihugu bingaho hafi muri Afurika ariko ni kubera atari ariho ubushobozi bateza kugerageza no gutwara ibintu hagati y'ibihugu ubwo bushobozi ntibuhari cyane ubu ariko buri mu migambi bashaka kuzohava bagira
ego reka tubandanye Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
muri leta ya Colorado leta z'ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika huri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku vyerekeye umuryango w'ibihugu vyo muri Afrika. Ubumwe bwa Afrika muri iki gihe kuva mu mwaka wa 2002 mbere yaho vyitwa ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika OIWA ku migambi yari yishinze nimba yararishitseko arishitse kuri iyo migambi. Tugaruka ku mirongo ya telefone aho Rukunda twakuye. Rukunda uratwumva?
Ndabumva cyane.
Irindi zina huri ikibazo canke intererano?
Ya ndi muri leta ya ndi muri leta yo muri Idaho
ngaha muri Amerika.
Ego
ikibazo intererano?
Ya mfise ibyumviro cyangwa intererano sinze ko nabyo twintererano mugabo aho ico nshaka kuvuga nuko ndabye ibintu byose imiryango y'umwe bwa Afrika yo birikirakora mbona atakarusho kagaragara umuntu yobonesha amaso nk'akarorero nk'ubu numvise ko ari abanyafurika benshi bajabo kabaciye mu biyaga kandi bahunga ibihugu bya Afrika kubera imibereho mibi. Ikindi nacyo akaba ari ikibazo gigwirirana by'abantu muri Afrika kandi ubutunzi bw'igihugu bw'ibihugu bwa Afrika ugasanga ntacyo buri kuburakora. Ikindi nacyo ugasanga ihindagurika ry'ibihe riguma ryerekana ko imvura igenda igwa nabi kandi ugasanga nta ngamba ibihugu bya Afrika bishobora gukora ku buryo hamwe ati mbega imvura itaguye abanyagihugu cyangwa abaturage bizogenda gute, bazorima gute, bazokwimbura gute. Ugasanga ibintu byose bariko barakora ni ibintu byo kwigira mwari hamwe no kwicara no kwirira amafaranga y'igihugu y'ingendo mugabo wagaruka mu bihugu nka byose bya Afrika ugasanga mu butunzi mu by'uburimyi ibintu byose bishobora gutuma igihugu gitera imbere ugasanga nta gihugu na kimwe cyo muri Afrika kiriko gikora ibyo bintu. Rero je mbona ayo mashyirahamwe bashyiraho nahazohera imyaka 50 sinzi ko Imana imfashe nzoba nkiriho tukazosura kuvuga ntuzosanga n'ubundi ibibazo muri Afrika biguma birundanye mugabo abategetsi ibihugu bya Afrika badashobora kwiyumvira ati reka dukore iki kintu kugira ngo natwe umugabane wacu ushobore kugira icyo ushobora gukora. Murakoze
cyane. Ibi bibazo Rukundo ashikirije ni ibibazo bikomeye cyane Afrika ifite. Ibyo bibazo byose nkuko nari nabivuze uretse ikibazo cyereke umutekano, hari ubutunzi, hari iterambere, hari iryo gwirirane ry'abantu yari karavuga, ubukene bukomeye bwiyongera, abakiri bato bagize ibice 65% muri Afrika batagira akazi, baheze n'amashuri ntibaronka akazi, bakirirwa barafata inzira barondera kuja mu mahanga bagaherera muri Mediterane na Sahara. Yavuze ibintu bitari bike ku buryo budakwiye nk'inyubako muri Afrika nkuko avuze ati Imana imuhaye akazoba akiriho mu myaka 50 usanga n'ibintu bikimeze gutyo. Ndashaka mubwira icyo mubivuga ko batumire ntangure kuri Frederic ibyashikirije Rukundo mubiyona gute?
Ibashikirije Rukundo ni iby'ukuri nta kinyoma kirimwo. Ntawuzi ko batora umwanya w'abakuru b'ibihugu ngo bicare barabi ibibazo bikuru bikuru, kuko ari ibibazo bikuru bikuru byabwirizwa gutuma atabindi bakora atari ibyo. Ikibazo cya mbere ndi buvuge ni ikibazo by'ukuri cy'umutekano gituma aba n'ubutunzi n'izo zibiri zituma abarundi benshi cyane n'abanyafurika benshi batabakomoka bakagenda kuraba ubuzima bwoshoboka za buraya n'ahandi baca mu mazi biyahura. Ibyo byose nibaza ko byabwirizwa gutuma iyo nama ihagarara bakavuga batinda turabe igituma abantu bacu bava mu gihugu byacu bahunga bakabaza umukuru w'igihugu umwe ni kuki nindafise abantu benshi bahunga ho bahari igituma nyabaki. Ibyo bibazo rero bakabyitarira. Icyo ni cya mbere. Cya kabiri ni navuze kare ni twebwe dufise ubutunzi bwinshi muri Afrika niko kibaticara ngo bahari ibyo ubutunzi by'ubutunzi baraba ingene bwokoreshwa aba bantu aho kuza bahendahenda bakuru b'ibihugu babafata nk'uko menga barimo barabakinisha bakabaha udufaranga bakabaha amahera bakabakira amazu hanyuma nabo bakaza bakora batwara buke buke ibyo byose bakicara ati n'ubutunzi bw'iwacu ubutunzi bw'iwacu twobugirira akamaro twobukingira gute kugira ngo ufashe abanyagihugu b'iwacu ikibazo cya gatatu ni ikibazo yavuze ati erega hari ikibazo cy'ugwaruka utatigira akazoza nk'i Burundi abantu bari batunzwe n'isuka amatongo yaheze none uko gwaruka ruzobaho gute ibyo ni ibibazo Afrika yabwirwa kwicara ati ako turabibazo by'akazoza ejo Afrika yatizo bimeze gute nibe ibibazo nyamukuru togira politike gute nyayo iza gutorera umuti ibyo bibazo tubona mu maso harimo rero nibi rero biza abantu bagira ama politike nako bari we da demokarasi a demokarasi bari haye gitabo bari mvuga n'ingenzi y'amatora yotunganywa ariko baravuga ati insheta yose gishire ku mukono ariko byacu mu namashinga amateka bigacya no muri leta ariko babitaye ngaho ntibabinezwa kubera ko bibagora gukurikiza cyangwa ikira gishinga bakuru b'ibihugu ni kunyaga hanyuma bakigira kunyaga bakigira bamaze kugenda bagaca barabimyenda batava ku butegetsi bashyira abantu babo kugira babakingire mu mabyo baba barakoze ibyo n'ibibazo rero nivuga nti twobwiza kwicarira by'ukuri sinzi aho tuzobivugira mugabe izo nama z'abakuru b'ibihugu mugane wiwe n'imyaka 50 izohera bari muri ibyo nyene uti utabona neza ikintu kiriko kiratera imbere
yego muri make cyane Lionel mwo bivuga ko iki kuri ibyo byumviro byashikijwe na Rukundo muri make
kuri ibyo byumviro byashikije na Rukundo ibyo ni byumviro bikomeye cyane ariko ari ukungene ibihugu byo muri Afrika bishobora kugerageza ku byabo bakagerageza kuzana iterambere mu bihugu babishoboye kanishiramwe y'ubumwe ya Afrika yashobora gufasha mu ntumbero yo guhimiriza yuko abagwiza tunga amakompanyi yo mu bihugu byo hanze ya Afrika ashobora kuza kugurura amakompanyi mu bindi bihugu eka n'amakompanyi ari indani muri Afrika bashobore kuyohorohereza kugira ashobore kugurura ayandi ma branch hagati mu bihugu muri Afrika kugira abantu bashobore kuronka akazi ayindi nzira bashobora kugira ni nk'uko ni nk'inzira Ubuhinde canke Filipino bafashe nk'Ubuhinde nko mu bintu by'amashuri cane cane barashize ibihugu cabo cashize kuva kera bashize amahera cane mu bintu mu nzira y'abantu biga ibintu by'ubuganga abantu biga ibintu by'amatechnology bakabibigisha cyane hanyuma ibyo byatumye nk'amakompanyi agira ibi by'amatekinoloji aza kubera bafise abantu babyitse babinonosoye ubu amakompanyi urumva abakozi baca baja ngaho muri ibyo bihugu kuko nibo babaronka abantu babyigiye ibihugu rero byo muri Afrika ukungene bikwiye kugira na byone ni ukushyira inyigisho baha ugwaruka bakaraba inyigisho icyo gihugu gishobora gushyiramo bagashyiramo n'ingurane bagahimiriza ugwaruka nko kwiga ibintu by'amatekinoloji cyangwa bakiga nk'ibintu by'ubuganga nka kujya nk'abafilipino muri Filipino barashize nabo ni amahera menshi mu bintu byantu biga ibintu by'abaforoma hanyuma bahejeje kwiga n'ibyo by'ubuganga bakabarungika mu bindi bihugu kugenda bakora muri mu bihugu byinshi ari za Dubai bagakorera muri Europe cyangwa no muri Amerika hanyuma ibyo uko bakora ibyo biranafasha n'igihugu cyabo iyo nzira rero niyo nzira n'ibihugu bitanguye kwiyumvira kuziganiriza muri kazoza mu nyigisho z'abanyagihugu inyigisho ariko barabaho
murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Fabrice uratumva
mwiriwe
yego irindi zina huri n'ikibazo n'intererano nyarutse
murakoze nitwa Habimana Fabrice nkabandi hano mu Rwanda mu kare ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo murenge wa Shyogwe icyo nashaka kubaza natinze cyane nashaka kubaza cyane cyane nko ku bayobozi bakunda kunyereza imitungo kandi bitwa ngo hari imiryango ikurikirana inyungu rusange za Afrika. Iyo miryango ya East African Community n'indi miryango yunze ubumwe ya Afrika. Ariko mu by'ukuri ugasanga harimo abayobozi basahura imitungo y'igihugu bajyana inyuma y'igihugu, nyamara ntibabashe gukurikirana. Ndetse ikintu ashaka kugaragaza, nkaba nagira ngo mbaze, ese mu by'ukuri iyo ibihugu bitinyuka kimwe kigatoteza ikindi gishotorana, nta kibasha gufata ngo bafatane mu mugongo baturwanire hamwe babashe gutezanya imbere, ahubwo kugira ngo batahiriza hamwe umugozi ngo biteze imbere, ahubwo basubira nabo bakaryana, usanga atari inyungu z'abanyepolitike b'abanyamahanga bakikoreye gukoloniza Afurika. Ese twumva ko Afurika tuzatera imbere gute mu gihe kirimo abanyepolitike bamwe na bamwe bakigenda mu kwabo bazungu bashaka gukoloniza Afurika? Murakoze
cyane Frederic Mumwishure. Alo Frederic? Frederic twamutaye ku murongo wa telefone. Lionel Mumwishura?
Ikibazo agashyiremo neza sinacumbise neza.
Yavuze ko kubayobozi b'ibihugu byo muri Afurika banyuruza amatungo y'igihugu, kandi hariho izo nzego nka ubumwe bwa Afurika n'izindi nzego zo mu turere nka East African Community zijeje gukurikirana ikoreshwa neza ry'amatungo muri ibyo bihugu bigize ayo mashyirahamwe. Akavuga ko abo bayobozi banyuruza ayo matungo bakajana mu mahanga ngo byo babitumwa nabo bategetse mu mahanga ariko batuma ibintu nk'ivyo bibakugira ntibiteze imbere inyungu z'abanyafrika.
Icyo ni kibazo gikomeye cyane. Ego icyo kibazo cy'inyuruzwa ry'amatungo ni kibazo gikomeye cyane kiri mu bihugu byinshi cyo muri Afurika gusa ariko mu bihugu byinshi, kandi amashyirahamwe mpuzamakungu icyo ni kibazo bama bashimikira ko cyane, bagerageza yuko inyuruzwa ry'amatungo rigabanywa cyangwa rihera. Icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane kubera niyo ibihugu biri kugerageza kuzana amakompanyi y'ibyo hanze kugira ze kuhakorera. Icyo ni ikintu amakompanyi menshi atinya iyo hari igiturire kinini, kuko ni muri icyo gihe amahera bakoresha acaba menshi, hanyuma n'amategeko menshi arahari abigwanya. Nko ngaha muri Amerika hariho itegeko rikomeye cyane rigwanya igiturire cy'amakompanyi yino yoba ashaka nko gutanga ku bindi bihugu. Iryo tegeko ni itegeko ruhasha ku buryo nk'ikompanyi yino iyo hageze nko kudandaza bumvise ko hoba hari ibiturire, kenshi baratinya kuja mu bihugu hoba hari izo ngorane.
Ntabaciriyemwo iryo tegeko ryitwa Foreign Corrupt Practices Act, je crois.
Yego. Icyo rero n'ibihugu bya Buraya hamwe n'ibihugu byo muri Aziya ubu biratanga kuzana amategeko nk'ayo. Ikano muri Afurika rero n'ibihugu bitanguye kuzana amategeko nk'ayo, ariko hari igihe haza haragira ingorane hirya no hino, ariko aho ni ikintu naco abantu bakwiye kwifatanya nabo n'abantu banyagihugu aho bari hose, ni nko kwifatanya mu bintu twabuze ibintu by'amahoro, ariko n'ivyo byo kugerageza umuntu kugwanya igiturire bishobotse.
Yego. Alain, unyarutse utubwire irindi zahuri ikibazo n'intererano unyarutse?
Ndamutse abatumirwa mwese. Ndongera ndamutsa Vice Perezida wahoze ari Vice Perezida akongera kwa n'umukuru w'umuganga Sabanya Frodebu. Honorable bamvuga inyumvira. Ndamwifuriza umwaka mushasha. Yo nitwa Alain Rurangangabo. Mu bisanzwe icyo kiganiro kuri mwagiteruye muvuga niyo Afrikene nta kintu na kimwe ishobora gushikako kubera abantu bayigize donka bajya kuri ibihugu bakorana mu masesiyo yabo extraordinaire ordinaire, umwe wese aza araba inyungu ziwe, kuko benshi muri aba perezida batwaye imyaka 10, 20, 30, kandi igihe baza ku butegetsi baje bamwe ku nguvu, abandi basizweho n'amatora biteguriye bunyene bipangiye bivye. Donc nta n'umwe mutagatifu, niko navuga, nta n'umwe bari mweranda muri bose
no kuvuga rero umwe abahuje ikibazo n'undi waje muri kudeta nashobora kugira ico avuze ku yundi akoze amafuti yaje muri kudeta uwije amatora nashobora kuvuga ko niyoza ahabanye nawe ivyo avuga ngo aze nawe yaje muri iyo nzira sinzi ko umunyamakuru unyumva
ndabumva
rero iyo iniyo afisiyene rero ikindi cya kabiri yirabe yonyine ubwayo bije ikoresha yayo bakoresha amafaranga y'iniyo europeyene je crois uzarabe niyo nzu yabo bakoreramo adiza beba ishobora kuba atari nabo banayubatse ishobora kuba yarubatswe par
yubatswe n'abashinwa yubatswe n'abashinwa
yubatswe n'abashinwa ubwabo bananiwe kwibakira ibiro ari abantu amasenkande zeta bananirwa no kwitunganya muri finance mu ngingo y'imari bakoresha bananirwa no kwitunganya muri organization niki donc ngo tuzo kuba ntimuze kubasaba uyo mugabo avuze ari muri ada muri America niwe avuze ati mu myaka 50 bizoba ari nk'ibinye niyo hazosha n'indi myaka 100 bizoba ari nk'ibinye kuko nabantu nta leadership bagira na development mu mutwe ihari kuko umwe wese yese nimba sinema kayi na leta zunze ubumwe ariko kubanza tugashimira iyi manda ya mbere ya president mu Rwanda Paul Kagame wewe yaragerageje urabona nk'ubu yaragize amavugurura arazana ijya cya kigega cyo kuzokeragarukana umutekano kugira abakoresha abasirikare b'abanyafrika kandi amafaranga ave muri Afrika ama intervention militaire donc ajya ama peacekeeping missions zizabe bareba ati dukoresha abanyafrika n'amafaranga yacu
ego heraheza icyumviro
ya hariho naye amavugurura yandi yagize yuko abakozi boba bake muri donc abakomiseri bakaba bake uburyo bakoresha buke kandi buvuye muri mu misanzu y'abaprezida bo muri Afrika
turagushimye
niba bishika ko rero ayo mavugurura ni amera nka niyagira imbaraga agahagarara neza ivyo ba Lionel bariko barasaba na prezida bamwumvira ariko barasaba ivyo n'ivyo zose twese ko turavuga bishobora kuzogenda neza
turabashimiye
nibaguma muri izo nzira ariko nishye gitekerezo
cyane ego murakoze mu guheraheza hasigaye umwanya muto Lionel kuri ibi anayarika avuga mwari mwabivuze gatoyi bije y'ubumwe bwa Afrika ishobora amahera menshi kuba ari imfashanyo ziva hanze idafite uburyo bukwiye bwayo bwo kwigenga mu bituma ivyo bihugu bitanze amafaranga bigira ko influence ama decision ingingo ubumwe bwa Afrika bufata umuntu afashe nibihugu bigize iyo shira hamwe biri ma block menshi arayo ari ku ruhande rw'uFrance n'ubwongereza ivyo mwo bivuga ku kintu mbona ko ari kibazo gikomeye muri make
ego ni kibazo gikomeye kubera urumva igihugu cy'umwe cha Afrika gifise imigambi myinshi cyane hanyuma umugambi ugiruje mu ngiro ukanara amahera nayo urumva ibihugu biraterera ariko hariho imigambi ijejwe ibihugu byo muri Afrika ariko hariho n'imigambi ijejwe isi yose nk'imigambi nk'aba n'izi ntambara zo ziri muri Afrika ni ntambara isi yose iguma ihanze amaso hanyuma bagakorana iyo migambi bayisangiye n'isi n'ibyo bishangiye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'ibihugu by'Abanyaburaya nico gituma nk'umugambi w'abasirikare nko African Union ho kuzana amahoro muri za Somalia hose barafasha bagakorana hamwe urumva rero mu migambi myinshi hariho imigambi bashobora gukora bakoresheje bije yabo ariko icyo bakwihugira nabone ibankiza n'ubutunzi
Murakoze cyane abatumire bacu ari Frederic bamvuga inyumvira ya nonoso ivyereke imigendranire y'ibihugu ari Brussels mu Bubiligi na Lionel Remesha nonoso ivyereke ubudandaji mpuza makungu ari muri leta ya California muri leta zunze ubumwe za Amerika ikiganiro rero twabafitiye kuri isaha niyo kigarukiye tushimiye abaduhamagaye bakabaza ibibazo bagashikiriza n'ivyumviro namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro tubatumiye kubandanya mu kwirikirana ibiganiro byacu biri imbere
Tu urashimiye mugenzi wacu Fidele Nyungabu ahejeje